Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Tarum kidenjuti bakunzi mahisemo kumviriza ibiganiro vya ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri tsya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwinda bategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara icuno munsi kigizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira.
Hari inzego zo gucungira amahoro n'umutekano zitegerwa kubakwa hisunzwe Arusha. Dusubire turari ko ariko zubatse. Ko atamuntu ariko arasubira kuzitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera.
Iyo ni Leon Sengenda Kumana icegera c'umukuru w'umugambwe sa Nyafrude mu Burundi, umwe mu bitabiriye ibiganiro bihuza abarundi byatanguye kuri no wa mbere Arusha, avuga ivya ntamusiga bategereza kugaruka ko muri ivyo biganiro. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko ubirigi butangaza ko umushikiranganje wa mbere wabwajeje imigenzanire n'ayandi makungu Didier Wendels agira urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no wa mbere azwagiye mu birori byo kwinjira inyubakwa nshasha z'ubuserukizi bw'ubirigi n'ubuhorande Kinshasa nk'uko vyashikijwe na ambasade y'ubirigi mu itangazo yashikijwe kuri no wa mungu. Ugo rugendo rwa Didier rwamaze gutera makenga imenyesha makuru bivugira ubutegetsi bimagiriza kuba yegereye abatavuga rumwe na leta basaba ko perezida Joseph Kabila yegura. Didier Wendels ashitse muri Kongo mu gihe abategetsi b'ico gihugu babujije imyerekano yasabwa n'abashigikiye ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe nabwo yaritegekanije muri ndwi. Bamwe bashigikira ikirangamisi c'amatora giheruka gushingwa, abandi nabo bakaciyamiriza uwo mushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi rigina yandi makungu yitezwe guha ibiganiro amenyesha makuru ku mugoroba wo kuri no wa mbere nyene imbere y'uko yerekeza mu nama ihuza Uburayi na Afrika ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ntibiramenyekana ko aza kubonana n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Abayisilamu bo mu bwoko bw'abasifise muri Misiri bamenyesha ko atakizo babuza kubandanya imyiteguro y'umunsi mukuru wa buri mwaka wo kwibuka ivuka ry'intumwa yabo Muhammad, naho ico gihugu kikiri mu kigandaro c'abayoboka 35 bagandaguriye mu misigiti mu gisagara ca Sinai, abandi 178 bagakomereka. Nta muhari gushika ubu uri yitira ico gitero ko ariwe wagikoze. Ubwo bwicanyi bwo bwabaye ku munsi wa gatanu, abayisilamu bo mu bwoko bw'abasufisi babonwa n'abandi bayisilamu nk'abataye inzira. Abasufisi batangaje ko bazohimbaza uwo munsi mukuru kuri no wa gatanu mu gihugu cyose ndetse no ku musigiti witiriwe Al Hussein uri ku murwa mukuru Cairo, ikibanza gikomeye cyane ku idini ya Isilamu muri Misiri. Perezida wa Cuba Raul Castro kuno imana yaritabiriye amatora haruhande ibihumbi by'abanyagihugu mu matora yo ku mitumba atangurira urugendo rwo gusezera intwaro y'umuryango wiwe kuri iryo zinga. Ayo matora ariko atunganywa n'umugambwe w'abakomuniste habaye inyuma y'umunsi umwe ico gihugu cibutse umwaka uheze perezida Fidel Castro yahoze arongoye ico gihugu yitavye imana hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 muri 2016. Naho atawo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitoje muri amatora baronderamwo intebe 12,500, abatora bashobora guhitamwo abakandida 30,000 barungitswe na komite z'imitumba. Radijugi Amerika mula tukumva kwe FM 94 ni michi chenda na FM 95 ni miche vili Muburundi no Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugwanda na humu katukumvira kwe FM 94 ni miche vitatu. Mushobora kandi kumviga no vyacu mu cekuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na kuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nchute wa konzi bijugi Amerika. Ibiganiro bihuza Abarundi vyatanguye kuri no wa mbere Arusha muri Tanzania. Abaserukira batavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe yigenga bahunze ntibitabiriye ivyo biganiro. Ibiro vy'umuhuza bivuga ko habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru wacu Arusha Pia Claver Niyonkuru ni wari ko arakurikirana ivyino biganiro.
Ku munsi wa mbere w'ibiganiro bihuza Abarundi leta y'u Burundi yitavye yaserukiwe n'abantu batatu ariko hamaze gushika babiri ubukirindiriwe ni Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganje w'intoragati mu gihugu abaserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo nyene bitavye abo ni Daniel Gerard Ndabirabe Zeno Ndaruvukanye hamwe n'umufasoni Godelier Venene nahazwe imigambwe itandukanye 32 yaba yiri muri leta nitavuga rumwe na leta iri mu gihugu yaserukiwe harimo na Gatogwasa icegera ca mbere cutwari na mashinga mateka ariko yitavye ku bw'umugambwe FNL amashami yigenga mu gihe w'abakenyazi hamwe no gwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye nabo biruko hari abataritaba abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro by'umuhuza bivuga ko byabatumiye ni ngashare nditije atwara urunanise na rede rutavuga rumwe na leta piyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga mateka Gervais Rusekiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambi MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza ibiro by'umuhuza byiteze ko abo bose batumiwe bazoza mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika ibiro by'umuhuza byatangaje ko kugurura no gutanguza ibiganiro nyezina bya shizwe kuri uyu wa kabiri ivyo biro vyabwiye abitavye ku uyu munsi barara bahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga ivyo navyo birimwo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nkuko bivugwa no muhuza aho harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya kudahana ivyaha no kubahiriza amategeko hakiyongera ko amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro ugutegura amatora gutahukana impunzi n'ibindi Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe IPRONA utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ku biganiro bizogenda neza
abona nk'ivya politiki urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe turakeneye rero yuko imigambwe yose bikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanye politiki basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Burundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye
Jacques Bigimana yasohoye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose soheza bikajya mu ngiro ku bwanjye mu mugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera i Arusha cyangwa ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona
umugambo w'IPRONA utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora y'umwaka w'2022
twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twama tugira i Arusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2022 twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dushyire icyo dushikako cyo dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2022
umuhuza avuga ko yiteze kuba zoshika ku nyishu itomoye kuko ari biganiro nyezi na nibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha nabamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangaza makuru mpuzamakungu eka nabavuye mu Burundi bose twigijwe kure yari kwarabera ivyo biganiro Pye Claveni nkuru ya Arusha ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver niyonkuru akazobandanya gukurikirana ivyo biganiro gushika igihe bizoherera tukivuga ivyo biganiro rero vyatanguye Arusha abanyepolitike n'amashami yigenga babitumiwemo bifuza ko kuri incuru hofatwa ingingo zituma igihugu kiva mu ndiani kikaja mu iterambere abanyepolitike tubabwira nabaje bava mu gihugu c'u Burundi bashoye kuvugana n'ijwi rya Amerika ibujumbura imbere yuko bafata urugendo rwabo ariko rero haramwe mu mashami yigenga yidoga ko atatumiwe kandi afise uruhara mu buzima bw'igihugu menyesha kwati bujumbura eroje wili kaneza ya dutegui nonguru aratangura tubwira ica bose bavuganye bahurizako
bose bemeza kwikicara gikwiye kubigihe cyo gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu hisunzu neza y'igihugu na bene cyo yabonse ngenda ku mana ikigega cyo mukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu akaba no mu basinya amasezerano ya Arusha mwaka 2002 asanga amasezerano ategerezwa ku bufatiro rwa byose
ntarindi jambo tujana taruko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose soba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ibyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro yakomoka ko n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri amasezerano ya Arusha ahatwuvuga wa mugambi w'ingene twifuza ku Burundi bwabwubatse muri 2025 nka wa mugambi ujanye no kugwanya ubukene kugwanya inzara kugwanya ubushomeri CSRPD wa mugambi wo kugwanya gutwara nabi gusesa gutunga igihugu ubusuma tubibibuze ko ibyo ni ntabanduka ibyo nibyo duteza kubakira kuko niyo byatumye Barundi dusubira kumvikana ko duteza kubana neza muri iki gihugu mbuda bwacu atanya gupfa atanya gukira hari inzego zo gucungera amahoro n'umutekano zitegerezwa kuba kwa hisunzwe Arusha dusubire turabiko ariko zubatse ko atamuntu ariko arasubira kuzihitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera
za siyansi y'Imana nabari mu manye politike bigenga bamizero y'abarundi asanga atamuntu numwe yungukira mu njyane ziri mu gihugu bo
yaba uri mu mugambwe uri ku butegetsi yaba utarimo ingorane zatewe n'iyi naye magume tumaze mu minsi ntawadakora ko nubo bayibaza ko yifise mushara canke aracahije no hino urazi buzima ingene bwaduze ingene buzivye ukaraba ukene buri mu gihugu ntubura nico ti itahorera iza kugora mugabe isigaye iza kugora kuko yabuze icice nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranya kugira badufashe gutorera inyishu y'ikibazo dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika kumwumvikana tuma igihugu bisubira ku murongo abakunga basubira twizigira agasubira kudufasha hanyuma igihugu kigasubira kubigira
amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha n'amo mu mashyirahamwe hamwe yigenga nka Parfum asigura ko atawe yakomakoma Faustin Ndikumana umukuru wa Parfum
guharanira ko amasezerano y'Arusha aguma ari umushinge y'ugucurumba icubakiye kugira kimwe bita evaluation y'ukuraba aho tuyateje kuyashyira mu ngiro mu bisata byose niba abanyepolitike guhindura ibizashingiro bica bizana ubundi mwuka mubi cyangwa biba birahagaze bikazoba n'ikindi gihe cya gatatu ibishoboka byokorwa kugira mu Burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose ikindi cya kane dukwiye gushyikira igihe haba icyo bita zero impunzi mu Burundi bitwa mara imyaka 50 abarundi batura tuzabibuka dushikiraho umurundi wese yumva yo kwisanzwe atekanye
ariko kandi mashyirahamwe nka Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yibaza ko ibiganiro ata kintu kinini bizoshikako jeha Hakizimana umukuru w'iryo shyirahamwe
abereka ko amashyirahamwe ariko atumigwa adafise uruhara runini mu byo yoterera n'abanyepolitiki kandi twobibagira aho usanga ko umbure hari imigambwe ihabwa umuntu umwe yindi gahabwa itatu kandi inganya canke isumbwa abantu wanyu niyo yahawe umuntu umwe n'icyo tubavuga duti ibiganiro birashobora kutagira icyo bivuyemo nacyo ituma dusaba umuhuza kwikubita agashi agatumira amashyirahamwe asanzwe ariko akorera mu gihugu cy'u Burundi agiye arakurikirana ibyagiye biraba ku bibazo by'u Burundi
bimwe muri ivyo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 nkuko Sibomana na ngenda ku mana bigaruka ko
hari ikindi kibazo kivugwa cy'amatora abo ngaba bakavuga ngo mu mwaka w'2020 abandi ati harashobora kubaho cyangwa inyuma duce tuganira kuki abantu bavifata uko ni kubera ingorane twagize turiko turashobora amasezerano y'Arusha mu ngiro inkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo cya gatatu kitemewe n'izo ndeguro iyo ngorane twagize nyacitu mpa bwicanye abantu bangara abandi barapfunzwe abandi baranyegeye abandi biko baratotezwa harabanyuruzwa tukandutumenye yo bagiye cyo twumvikana ngene ibyo bintu byo hagarara
aya matora siyo duhera ko uko amatora ni nk'inyishu ya nyuma izobije guhera heza processes no kuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo cyabazo by'ibiringo byose bishabijamo ahinyanyirwa z'ibiza bashingiye byose bishabijamo nibindi nibindi
iba incuro ya kane habegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'ihumbi 2015 umugambo uri ku butegetsi ZNDD-FDD gushika ubuntu uravuga ivyiyumviro uzoshikiriza umuhuza mu kapa ariko wemeza kuzuba kwitaba ubutumire gusa incuro zitari nke umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Bahita Ndayishimiye yasavye umuhuza mu kapa kw'ibiganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagirizwa gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'ihumbi 2015 bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi Roger Wirikaneza Bujumbura iru rya Amerika
Roger Wirikaneza urakenuye na wewe izinkuru rero zerekeye ibiganiro byasuye guhuza abarundi y'Arusha mushobora kuzamura zikurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com canke kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu mirongo yacu ya FM 94 n'ibice 9 kubari mu Burundi na 95 n'ibice 2 kubari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mukanya politiki y'u Burundi tuyibandaniriza mu ntara ya Ngozi Naye mvuze ko ari politika ariko nivyerekeye ya mashama dakiranira ivyicaro vya politika amwe mashama daharanira ivyicaro vya politike mu ntara ya Ngozi ntari isunganya kugira ngo akore yisunga itegeko rishasha ayagenga ni mu gihe kiringo yahawe kugira ngo abe yabikoze kirangira na nuno wa mbere atarabikora avuga ko ikiringo yahawe ari gito akanasigura impamvu ivyinshi kuri no nkuru menyesha makuru wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze
Itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike mu Burundi bita Association Sans But Lucratif mu Gifaransa ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo amashyirahamwe arabwa n'iryo tegeko afite kuri uyu wa mbere kugira abe yahinyanyuye amategeko ayagenga yisunze iryo tegeko rishasha mu ntara ya Ngozi amashyirahamwe ntarisuganya yose kuri uyu arongoye ishyirahamwe itegeko n'inkarishasha
jewe ishyirahamwe ryanje ryabaye agreye par ministère de l'intérieur mu mwaka w'2008 nkuri kweri nta rindi itegeko nzi kiretse ivyo bikorwa nakoze byonyine biri byo kumenyekanisha muri ministère de l'intérieur ico gihe ni 2008 kuri kweri ni radio ndumviriza jewe ntaje nigeze numva
uyu nawe nyene arongoye ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije avuga ko iryo tegeko arizi ariko kwegeranya uburyo bukenewe n'abanywanyi byabaye ikibazo kugira bagisunge
kwandika ku mpapuro bijya bisabwa twarabikoze twabaye ikibazo cy'ubuntu kugeza ubu tubona ko umwanya kiringo batanze ari gito gishyiramo cyacu cyari gisanzwe gisaba abanywanyi mugabanywa wanyi batanguranye bari effective bamwe basomye barahonze abandi nabo bagiye mu kindi ntara za kure aho ibyo bica bituma abanywanyi baca basanza bitashye bituma rero ubuke bwo kwegeranya bwo mu banywanyi bugorana cyane
abashoboye gutegera iryo tegeko nabo nyine bavuga ko umwanya wo kugisunga baganyanyura amategeko abagenga wabaye muto bituma bakora mu mfururizo mu ishyirahamwe umwe muri bo asanzwe ari n'umunyamategeko avuga ko ikibazo cyabaye ahanini ku kudatahura iryo tegeko ritarahindurwa mu Kirundi
itegeko ryarasohotse kandi riri mu rurimi rw'igifaransa igifaransa si benshi bacumva kandi kirimo amaterme y'amategeko byo bita mu gifaransa terme juridique si bose rero biza amategeko benshi byarabagoye kugira iki gutegera kugira ngo bashobore guca babikora n'ingoga na n'ingoga benshi barinze kuja gusiguza nko kubahinga mu by'amategeko kuko na leta kugisohora iryo tegeko ntiyigeze inasohora version iri mu Kirundi kugira ngo iryo tegeko na ya mashyirahamwe akorera hariya mu misozi ashobore kurimenya
basaba ko ikiringo cyo kwisunga iryo tegeko cyo kongerezwa bakanarisigurirwa bihagije
natwe ko tutagusanze turizi mbere nabandi byo baba baragize nk'izindi ngorane nibaza yuko leta yoraba uko gitwongera basi n'igice cy'umwaka kugira turisome bari dushikirize turisigurirwa tumenye n'ivyo cyo kwisunga kugira ngo dukurikize amategeko
yego umukuru w'igihugu yatanze amezi 10 kugira ngo iryo tegeko ribe ryaheje gushyirwa mu ngiro ariko rero boraba bakongereza nk'ikiringo cy'amezi 3 bagashyiramo ukwezi kumwe ko gukwiragiza iryo tegeko bakarisigurira abajejwe intwaro n'abarongo ya mashyirahamwe
umwunganizi w'umushyikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ati hari impamvu bavuga gutyo Terasi ntawe raja umuvugizi w'ubwo bushyikiranganji akaba n'umwunganizi w'umushyikiranganji aburongoye
abavuga ko batazi batigishijwe ahubwo n'abatita bamanama iyo umushyikiranganji aguye amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyirahamwe kuyita batayita bayo batumije n'amatangazo y'igihugu batakure badahushyamiza mu gihugu zo bafite iyo ngorane hanyuma harabaye ikiringo cyo kugasigaye kuryama n'ibindi mushyigarama kuko baba bamaze kwitunganya yisunga iryo tegeko ariko hamwe n'ibyo ni ingingo cagera kuko amashyirahamwe asanzwe ari menshi n'ibihumbi n'ibihumbi ntitwasanga hariho benshi bataraheza umushyikirano azoheza asubire yihwegire umwihwezo ntabishokorwa ku neza y'Uburundi n'Abarundi nta yagashyiraho
muvuze igenekerezo rya 27 Kigarama ariko bo bari biteze ko ryoba ari rya 27 Munyonyo
birashoboka birashoboka nyirabo ku mashyirahamwe kubera mubasanga navuze iby'amashengero ko biratandukanye ku mashyirahamwe ikiringo niyo cahera hanyuma umushyikirano azoheza gishara bikeneye kuko n'amashyirahamwe arenga 2000 urumva ko ari menshi
turamenyeshe ko iryo tegeko ni 1 agakwego ubusa kabiri ryo kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ryagira inyanyura itegeko bwirizwa nimero 1 agakwego 11 cyo ku itariki 18 ukwezi kwa 4 umwaka w'1992 ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
tuve mu buraruko bw'u Burundi dukwitire hagati mu gihugu cy'u Burundi aho mu gihe hamaze iminsi ku biro bitari bike canke ku mashuri yo mu ntara ya Gitega amabendera yashaje ariyo ahungabana ahandi naho gasanga ntayariho ubutegetsi bw'iyo ntara umenyesha ko ico kibazo kigiye guhagurukirwa naho kwijanye n'amabendera y'ubumwe bw'abarundi asana yibagiwe ahatari hake ngo navyo nyene bigiye gusubirwamwo hamanikwe amabendera 3 igihugu cy'u Burundi igihumwe bw'abarundi n'igihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko Fidel d'Antoine Sabimana akoreje ugi America mu ntara ya Gitega
uri kurarengana mu isagara cha Gitega ku biro binyuranye amabendera atabaguritse niyo usanga ari karahungabana uretse amanitse ayacitse ubunywenywe hari nibiro cyangwa amashuri usanga atayamanitse ubutegetsi bw'intara ya Gitega bavuga ko ico kibazo kigiye guhagurukirwa Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega
kugira ngo murazi ku idarapo ry'igihugu ibendera ry'igihugu n'ikimenyetso gikomeye cyane kiba cerekana yuko igihugu by'ukuri kibaho kandi gifite ubwigenge bwacu yuko rero abantu ku mabiro amwamwe usanga atamabendera ariho cyangwa naho bamanitse amabendera yaheze n'ibintu bitanezereka n'ibintu tuyumvira yuko byohagara kanatsinda mu manama twamatugira n'abarongoye abandi mu buzima iso twamatubabira yuko batera kuko twitwararika yuko ibendera ku mabiro yayo ibimeze neza kandi tatabaguritse sinovuga rero ngo ibihano biriho n'ibihe ariko twubwa mbere tubanza kubahimiriza bumve yuko ari kimenyetso batereza kwitwararika ariko kandi twabwira yuko twebwe nga mu ntara cyo Gitega twafashe n'ingingo yuko aho dusanze baramaze idarapo yaheze turayitwara kugira tubereke yuko bitatunezereye tukaza turabimiriza yuko mu maguru masha bashakagura iyindi
bamwe mu bayobozi b'ubuzi aho twasanze amabendera atayariho ahandi hamanitse atabutse babwijwe rya Amerika kwa amabendera zimvye aho naho Gerard Nibigira afite ica bivuga ko
rero benshi baca bitwaza yuko ataburyo bafise abantu kabakavuga yuko amadarapo azimvye ariko twe ntitwovuga ngo arazimvye nibaze ko bogira kigoro gakomeye kugira ngo barabi yuko bamabashira mu mwitwarariko ukomeye kuvuga yuko babuze uburyo kenshi na kenshi aho tuvyumva kubera yuko mu buzi bwishi ukuntu intwaro cyangwa ubuzi butunganije usanga kenshi na kenshi amafaranga ava ku biro bikuru byabo by'ubwo buzi ibujumbura no ku mabendera rwo asanga kugira bagure amabendera babanza gusaba kuba batwara ibujumbura kenshi na kenshi ugasanga birateba hama kandi twabangwa razinze kubera idarapo y'igihugu uye irize ku mafaranga 45 kuri izo kubariza kigo cyose bazatera amafaranga azi agoye cyane
kubijanye n'ibendera ry'umwe bw'abarundi risa naho gibagiye kuzi utandukanye jera nibigiragira ati
twovuga yuko harabaye akagorane gatoyi kubera yuko kuva nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu tugiye ahasanzwe agurirwa ibujumbura hari habaye uko amabendera y'ubumwe bw'abarundi ataboneka ariko twibaza uko mino misi yabonetse ari cyo gituma twibaza yuko ubu bukene mubona bwo katamadarapo y'umwe bw'abarundi ariho kubuzi bumwe bumwe twibaza ko bugiye guhera
uwo muhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega avuga ko amategeko ategeka ko kubuzi butandukanye hatereza kumanika amabendera atatu
sino bavuga umuntu ari manika abigonze oya turi mu gihe dutereza kwigisha no kwamasitwararika ibintu byo kwiga no kukundisha igihugu musaze muze yo kandi n'ubuyobozi bukuru urabi bya patriotism baragize ni gitabo gikomeye cerekana ivyo ubuzi bwose umuntu wese atereza kwitwararika no kubuziro bwose byanditswe yuko atereza kuba hariho idarapo y'igihugu hakabaho idarapo y'umwe bw'abarundi ni idarapo yerekana aka gace kuburengero turimo
hamwe ubugira abayobozi bubuzi bica matwi jana nibigira ratomora
ntibishoboka yuko bica matwi kubera hajya ubonye indongozi yabandi haba mu kazi cyangwa mu bindi uba wemeye yuko amategeko y'igihugu uba wemeye yuko kuno igihugu itunganije utezwa kuvyubahiriza mu ntara rero murazi yuko nyakwabura amatara bigisho ry'umukuru w'igihugu ntashobora kwemera yuko hari umuntu avuga ngo iki cyangwa ikindi sindagishize ku muzirikanyi batereza kuvyemera iyo umuntu yase nafasha tubona yuko iby'igihugu umengo ntavyitayeho tuchewe dusaba inzego zibijejwe zikamuhagara mwafinywa cyangwa zikamukosora twibaza uko ari ibintu bisanzwe cyane
Gitega Fidel Danson Nsabimana ijwi rya Amerika
My soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my old ways. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my old ways. I can't blame you, no.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganirwa nyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku misese ya mbere turabashikiriza makuru atandukanye avuga ijya nino no mu ntara ama kumusi wa kabiri naho ayo makuru ya ronka tukongera tukabarengereza ko ikiganiro aho duhi jambo abari madini atandukanye kugira ngo bagice bavuga ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano ku munsi wa gatatu turabikora gucyo nyene ariko tukarenza ko tukabasha ko ni kiganiro camagara y'abantu ku munsi wa kane na makuru yo mu ntara no mu makambi tukongera tukabasha ko biba biriko biranugwanugwa ku mbuga rugurukana bumenyi kwa gatanu amakuru yo mu ntara no mu makambi tukongera tukabarengereza ko umwanya wo gutasha abanyu aho bari baherereye mumva rero mushaka kuzamura gice mutereye mu ivyo biganiro vyacu bitandukanye mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com
Listen, part of building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't be
Ikindi nacho turi mu mpera z'umwaka wa 2017 kino kiganiro mwaragikurikiranye rero umwaka wose uraheze akaba hari inkuru mwumva mushaka kongera gusubira gukurikirana mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com gucyo iyo nkuru tukongera tukayibashikiriza hari nk'umukunzi w'ijuru rya Amerika ari mu ntara ya Cibitoke yadusavye kongera kubashiramo inkuru y'umunyeshure twabashiriyemo yitwa Alexi yiga afite imyaka irenga 40 iyo nkuru tukemera kuzoyigaruka ko musi wejo akabari no ngahariho duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye cyane imbere yuko dusezerana ndabatumye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi ariko na cane cane muri Afrika muranigwe rero mubanye no mu vyanyu Diane Nahazi na Macbili ya Beirut dasize inyuma engineer twari kumwe muhinga bw'ivyuma tubifurize kuranigwa kandi mugire indwi nziza ahande turasubira saa 12 makuru azo bagezweho. Passing up on my always, I can't blame you, no.